Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyoneza nshuti mwese turi kumwe. Mu masaha makeyi tuzoba turi ku munsi wa mbere tariki 45 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Ejo kuwa mbere rero uzoba ari umunsi uhambaye cyane gose ku bakristo bose bo ku isi bigina ivuka rya kana Yesu Kristo. Turabifurije Noel nziza mwese rero, kandi turize ko buca muhimbaza neza uyo munsi mukuru. Mukanya kari mbere rero tuzoba turaha abanyamanyu radio Ijwi rya Amerika akanya ko kwifuriza Noel nziza inshuti imiryango n'abagenzi. Muri kumwe na Federica Undikije. Karirimbo Joy to the World ni kuvuga ngo akanyamuneza ku isi hose aho bigina nk'uko twabivuze ivuka rya kana Yesu Kristo incungu eka umukiza aje kuba aragarukira abarundi abanyagihugu bose ku isi muri iki gihe. Kandi nk'uko twabivuze turiko turaha ijambo abanyamajwi radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tubahakarye ko kwifurizanya iminsi mikuru ya Noeli eka na bonane ni yasoba ari mu ndwi imwe. Muri iki gihe turi kumwe na Lionel Ndayizeye. Muriwe neza Lionela?
Ndabara mukigera ku Ijwi rya Amerika. Namahoro.
Namahoro, murakomeye?
Eko turashima ngahe Bujumbura, turashima by'ukuri.
Byifashe gute Bujumbura muri iki gihe biteguriye Noeli? Mwiteguriye gute?
Ego nkuko bimeze ukene buri mu banyagihugu by'ukuri, urabona yego bye mu gisagara, urabona yuko abantu barayishyize bara yuko babyibuka. Nubwo nyene usanga ku muntu umwe umwe usanga hakinye umuntu urabye, hari abantu basanga bafite umurengera n'abandi ugasanga barakenye mugura vya ensemble, ugasanga ukabona yuko nyene abantu nyene uko Noel bayihimbaza bwa mbere, urabona yuko atari ko biri mugura na mu mabara atandukanye, mu mashop atandukanye, urabona yuko hari amatara atandukanye, amatara agenda novuga agendera kurakurana kwatwa, urabona yuko mu marompa mwamwe batuje ibimenyetso bya Père Noël, urabona yuko ibijumbura by'ukuri ibimenyetso bya Noël, urabona yuko bihari, kandi urabona yuko bayihimbaga nubwo ukisa nubwo rimwe na rimwe hari ubukene mu banyagihugu. Ego
mena hari ubukene turazi ko mu Burundi abarundi benshi ari abakatolika kurenza ibice 90%, nkuko mubivuze imyaka yose abarundi barahimbaza umunsi mukuru wa Noeli, kandi barifurizanya uyo munsi mukuru. Hari abantu wowe ushaka kwifuriza Noeli nziza, Gariyonel?
Ego murakoze cyane, cyane cyane nagira nifurize abarundi eka mbere nubwa reka ndonka akajya kwifuriza umurundi wese ahari, yaba muri kino gihugu cyanke utari muri kino gihugu, wahunze cyanke wagiye mu mahanga, reka nifurize Noeli. Kandi novuga umuryango wanjye, nifurize Noeli inshuti abagenzi aho bari hose, sinazo ndavuga umwe kuko ni benshi, mugabo numva umengano akajya ko kwifuriza Noeli aho umurundi wari wese aho yo bahagaze igihugu cyacyo cyose yo barimo.
Egome Lionel, uko umwaka uheze aho muhaza wari mu ndwi imwe, abantu barafata nk'icyemezo ku bintu bashira kuhindura muzi bambwa bwa minsi yose, hari ikintu mwebwe ku gatwe kanyu mubona muzohindura mu kuntu mwaramwigenza?
Ego twebwe icyo tuvuga guhinduka ni personnel no kumwe arashaka gufata decision akavuga ati umwaka uko byagenze ndashaka kora no kongereza mugabo cyane ikintu no vuga guhindura kubyigewe navuze yuko guhinduka ari personnel ndashaka kuvuga ati kubyasanzwe nkora ndashaka kuvuga ati no hindura ibi mugabo cyane ikintu saba cyane n'ukuri nkasaba nshimise cyane by'ukuri ndi umuntu mutoya cyane mu gihugu nosaba cyane abanyepolitike bobo bakabanza guhinduka kuko bibiliya yonyine iravuga yuko igihugu kitaronse amahoro natwe tutamara tuzoronka reka tumande dusabe rero abo bari muri politike kuko novuga yuko abanyagihugu batekanye reka tumande dusabe abari muri politike bamanze bahinduke bobo bamanze bagire urukundo cyane iyi Noweli izobeze mbere itangura muri ino joro bobo ibazemwo ku mpande zose yaba bari ku butegetsi yaba bagomba ubutegetsi bayibazemwo babone yuko après ya politike ubuzima bubandanya cyangwa babone yuko akazi atari muri politike gusa mubwo bashoboye kuronka amahoro igihugu cyacu cy'u Burundi hama hatwe ngaha mu Burundi gishobora kuronka amahoro umunyagihugu ari wose ashobora kuronka amahoro umutaxi vero umumotari ashobora gukora akazi kariko kose akabikorana umutima mwiza mu gihe yaba afite amahoro reka dusabe rero nsabe abanyepolitike ku mpande zose by'ukuri iyi Noweli baze ko kugira ngo abandi bashobore guhindura imitima yabo bayicishe bugufi cyane kugira by'ukuri umwami Yesu Kristo abazemo mu mitima hama igihugu cyacu cyose kironka amahoro hama natwe Barundi dushobore gukora ikazi twidegembya imitima itari hejuru nicyo numva nosaba cyane.
Urakoze Lionel Ndayizeye, amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose, ni ikintu cyo kwifuriza Abarundi bose, ikasa Abarundi gusa, abantu bose bo ku isi yose, iyo hari amahoro umuhoro uramwa nk'uko babivuga. Muri iki gihe naho turi kumwe kandi na Emile Nkunzimana, mwiriwe neza Emile.
Mwiriwe neza.
Muri hega Emile?
Ndi muri South Africa.
Ego me nkuko twabivuze ubu ni gihe duhaye abanyamakuru ba radio ijwi rya Amerika kugira ngo bifurizanye umunsi mukuru wa Noeli eka n'umwaka ushasha muhira duga ku ijambo.
Murakoze cyane rwose. Nashaka ubwa mbere na mbere kwifuriza Noeli nziza umuryango wanje abari Bujumbura n'abari mu ntara ya Gitega cyane, hanyuma nkaba nifuriza cyane Noeli nziza Abarundi bose bari ngaha muri South Africa tubaye hamwe ngaha muri South Africa, hanyuma nkaba nifuriza Noeli nziza cyane n'abari muri Angleterre b'abagenzi bari za Canada na Australia, nkaba nifuriza n'abari mu Burundi bose abantu bose cyane cyane b'abanzi, hanyuma nkaba nifuriza cyane cyane n'igihugu umwaka mushasha w'2018 yuko woba umwaka w'ukogorora.
Egome umwaka w'ukogorora ni ikintu gihambaye cyane rwose. Mushyanahe Emile Nkunzimana ikanaye Mushyanahe Lionel Ndayizeye aha ku ijwi rya Amerika namwe turabifurije Noeli nziza ikana umwaka muhire mushasha. Reka ubonaho tutega kandi amatwi akandi karirimbo Silent Night kanoe.
Sleep.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hinjwi ya Amerika. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 44 ukwezi kwa 12 mu masama ke rero nkuko twabivuze hazoba ari umunsi mukuru wa Noeli aho abakristo bose ku isi yose bibuka eka bahimbaza ivuka rya kana Yesu Kristo. N'umunsi mukuru rero uhambaye cyane cyane aho nko mu bihugu byacu ari Burundi, u Rwanda eka n'ibihugu byose duhana imbibi aho usanga abakristo barenga 90%. N'umunsi mukuru rero uhambaye ni nacyo gituma aha ku radio Ijwi rya Amerika twahisemo guha akanya abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika kugira nabo nyine babifurizanye Noeli nziza. Rero uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane rwose nk'uko mubyumva uturimbo twa Noeli nitwo dusambirana hirya no hino no muri iki gihe kandi turafite akandi karirimbo ka Noeli gahimbaza ivuka rya kana Yezu Kristu. Ako karirimbo nako kaba kitwa 12 Days of Christmas. Reka tugatega amatwi. Turi kumwe na Jean de Dieu Niyonkuru nawe nyine yifuza kwifuriza inshuti y'abagenzi umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Jean de Dieu Niyonkuru mwiriwe neza. Muratwumva Jean de Dieu?
Ko ndabumva kuza mu gisagara cya Bujumbura akavura kariko karagwa sinzi ko mwebwe mu nyumva neza.
Ubu turakumva, ubu ni byiza gatoyi, urafise abo wifuriza umunsi mukuru wa Noeli?
Ego cyane, ndafise abo nifuriza umunsi mukuru wa Noeli. Ntangure kwa nyeshure bari muri kaminuza ndirabigisha NS, ndabatahije bose abahiga kuri iyo shure, ndatahije n'abo tubana mu Kamenge, Jedeo Inosa, ndatahije Sebastien, ndatahije Izayi n'abandi tubana, ndatahije abo tubana muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ndatahije n'ababyeyi banje bankuka Tofire ahari hagi busenge mu Gasebeyi, reka nandi kumana Ejeni n'abarumunanje n'abakuru banje Desire n'Inyimbona na Jean Marie Ndwayezu, abo bose ndabatahije. Murakoze.
Murakoze Jean de Dieu Niyonkuru. Natwe ngaha ku radio Ijwi rya Amerika turakwifurije Noeli nziza. Turi kumwe kandi na Jerome mwiriwe neza.
Murakoze cyane ku makanya.
Ego, muri hehe? Ego me mu bafise yabo mu mwifuriza umunsi mukuru wa Noel.
Murakoze cyane ndifuje umunsi mukuru mwiza wa Noel ukaje mu cyumba cy'abacu Yesu Kristo. Abakristo muri korale Saint Serge, abakristo muri korale iri kuri paruwasi katedrale y'i Muyinga, harimo Muyoboro Sikeri mu tandukanye wiwe, hakabamo na mbona Rishari umubanyi wanjye acabona i Muyinga mu Gitanga, eka yatahije n'abitwa ba Jerome Bigirimana ko ndazi ko bahari. Nabifurije umunsi mukuru mwiza cyane cyane n'akana kanje kitwa Gateka Noela, kuko yavutse ku munsi mukuru wa Noeli isisazi nyagoca biva kwa Korean Investor yiwe.
Gateka Noela uti anniversaire nziza, uti uhimbaze neza imyaka yawe y'amavuko. Turakwifurije kandi Noeli nziza nawe Jerome. None ga Jerome, ejo muteganya gukora iki ku munsi wa Noeli? Kuja mu misa hanyuma muzogira iki?
Ego ndoja mu misa kandi kabishobokeye gusa no ku mirimo yacu. Imirimo yacu itoroshe yuko yabajeje umutekano, urumva imirimo itoroshe ko tubanza ubwa mbere gucungera umutekano w'igihugu na benegihugu kugira ngo umunsi mukuru ugende neza, hanyuma natwe tuza tukawihimbaza. Ego kubw'umutima ariko kubw'ibikorwa ashoboye kwifatikanya n'abandi munezero twisanzuye, ariko ntacyo tutabikenguruka kuko akanya baturutse kukaronga yuko tukaza tukawuhimbaza.
Yego me Jerome, turagushimiye cyane rwose. Eka naha ku radio Ijwi ry'Amerika, turakwifurije Noeli nziza. Naho turi kumwe na Desire mwiriwe neza?
We
Desire muri hehe?
Je ndi mwikazi mutenderi.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nzoyikorera Desire.
Urafise abo wifuriza Noeli nziza?
Yego,
turakuteza amatwi.
Bwa mbere nifurije Noeli nziza umubyeyi wanjye ari mu Burundi, hanyuma nkifuriza Noeli nziza mushikanje ari mu ikambi Mahama mu Rwanda yitwa Vumiria Eliza n'abana biwe, hanyuma nkifuriza Noeli nziza impunzi zose ziri ku isi, hamwe n'abagenzi bose banzi ku izina rya Nzoyikorera Desire. Nkifurize Noeli nziza.
Urakoze Desire Nzoyikorera, natwe ngaha ku radio Ijwi rya Amerika turakwifurije Noeli nziza. Reka tubashikize. Ego Amerika, tubashikize akandi karirimbo ka Noeli kakaba kitwa All Little Town of Bethlehem, ni kuvuga igisagara gitoyi cha Bethlehem ari naho akana Yezu kavuki.
Deep.
muri iki gihe hari ibihugu bitari bike bimaze kuba ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 ari naho mukama Yezu yavuka akana Yezu kavuka naho turi kumwe na Aimable nawe nyine nkuko twavuze turi ko duha akaryo abanyonyi miliyari y'ishuri ya Amerika kugira ngo bashikirize ubutumwa bwabo eka kwifurizanya Noel nziza. Aimable mwiriwe neza muri hega Aimable
I'm going to go to the house. Nifurize umunsi mukuru mwiza wa Noheli y'abavukanyi banje mpereye ku mungo y'ipapa wanje nabo tuvukana mama papa Benice nyendakomana Benice Semana Jovania Claudine Merine Anita abanyi bose ba Egide ba Erasme ba Edimo n'abandi bose babanze
murakoze Desire. Tura kwifurije ngaha kuri radio Ijwi rya Amerika tura kwifurije Noel nziza.
Yego ebe mapu tsezire mu manje neza namu.
Yego murakoze.
Yego na muto muto mwizi.
Ah Aimable ni Aimable yego.
Yego na magide
na yego. Urakoze. Ugire Noel nziza.
Yego namu yego mge Noel nziza.
Yego. Kumwe kandi n'undi munywanyi radio Ijwi rya Amerika yifuza kwifuriza abagenzi babo biwe inshuti ziwe eka umunsi mukuru wa Noeli mwiza. Innocent mwiriwe neza
iwe mwiriwe
muri hega Innocent
Bujumbura.
Yego izina ry'ikirundi ninde
sa
izina ry'ikirundi ninde
Nkundwa.
Nkundwa urafise abo wifuriza Noeli nziza.
I'm going to go to the hospital. Ego cyane.
Uri kwitegurira gute?
Iko ndawitegurira neza cyane mu mutima kirango nje tubahe mu mahoro dutekaniwe.
Ejo nubu zindukira mu misa rero. Ejo uzozindukira mu misa?
Ejo bamwe bamwe bazogenda nk'abasanzwe batanye uwo munsi ariko bamwe bamwe bazogenda batazogenda.
Yego me urakoze Innocent Nkundwa umunsi mukuru mwiza wa Noel. Turi kumwe kandi na Celestine mwiriwe neza. Celestine muratwumva? Ndabona telefone ya Celestine itari kuyakora neza. Reka tubandanye twumviriza akaririmbo ka Noel. turi kumwe kandi n'undi munywa nyuri radio ijwi ry'Amerika Jean-Pierre. Jean-Pierre muri neza? Muri heka Jean-Pierre?
Ari mu Rwanda.
Yari mu Rwanda akazi na kinyarwanda ninde? Kikirundi?
Ndayambaje. Jean-Pierre.
Ego me muduwe ku jambo mu mwifurize inshuti yabagenzi nawe nziza.
Murakoze cyane abana nifuriza Noheli nziza no mudamu wanjye mukansanga Rekia akaba abo dukorana akaba inshuti n'abavandimwe barimo Mugenzi barimo n'abanyarwanda bose muri rusange.
Urakoze Jean-Pierre natwe ngaha kuri radio ijwi ry'Amerika turakwifurije Noheli nziza tuboneho kandi kanya ko kwifuriza abarundi bose abanyarwanda bose ka abakunzi bi radio ijwi ry'Amerika aho bari hose umunsi mukuru mwiza wa Noheli tukaba kandi tubifurije n'umwaka mushasha uca utangura mu kiringo kiri cindwi imwe iri imbere turabifuje rero amahoro n'umunsi mwiza mubandanye rero mwumviza turimo twa Noheli akarimbo muri ko mwumviza kitwa Blue Christmas. Karakarimbo kwa kanoeli kitwa The Virgin Mary Had a Baby Boy kuvuga ko Bikira Maria yavyaye umwana w'umuhungu kandi karimbo niko turangirije ko biganiro vyacu byo muri aka kanya turashimiye cyane bose abantu badutiza amatwi cyane cyane tubifuriza umunsi mwiza wa Noheli. Tukaba rero turangirije ngaha ibiganiro byo muri aka kanya muze kubandanya mutwumviriza tubashikiriza ibindi biganiro mu masaha ari imbere hanyuma mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro. Hanyuma ejo tukaba twifuje ko abarundi bose ikana abanyarwanda ikana abandi bose batwumviriza boja gusaba Imana bagasaba cyane cyane nkuko twavyumvise abantu bifuza amahoro n'umutekano mu Burundi n'ahandi ku isi hose. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.